Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Imisi yose mwiriwe neza nshuti mu duteza amatwi, muri kumwe na Fidenio Ngabonda bahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha, muri kumwe kandi na
Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza se. Amakuru:
Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza uyu munsi yashikirije ijambo abanyagihugu rijanye n'imyaka ine irangiye atamwe ikiringo cateye impari.
Turasaba ko amahiganwa yoba mu mahoro n'umutekano, bakirinda guterana amajambo canke gucafuza abo bahiganwa, maze uwurushijwe abunga Urundi, hanyuma uwutsinze atsindire bose.
Uyo ni Perezida Pierre Nkurunziza atera kamo abanyepolitike. Kuri wa kabiri sentare y'ubucuruzi mu Rwanda yaburanishije urubanza rw'umugore w'umunyarwandakazi aba muri Suède mu kungingo yo kumugurishiriza mucamunara amatungo mu buryo bunyuranye n'amategeko. Leta ya Zimbabwe yarungitse abapolisi mu gisagara ca Gweru kiri hagati mu gihugu no Moscow kabiri, mu gihe abategetsi b'ico gihugu bariko bagerageza kuza mu kiringo c'imisi itanu imyerekano igiri ya gatatu mugambwe utavuga rumwe na leta MDC wariko ugerageza kugirisha.
G7 izaterana mu Bufaransa mu majyepfo y'igihugu guhereje ubundi kuwa gatandatu kugera kuwa mbere utaha.
Igisirikare cy'igihugu cya Burkina Faso cyatangaje ko abasirikare 24 bishwe mu gitero cyakozwe n'abagwanyi batamenyekanye ku basirikare ba leta ku munsi wa mbere.
Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoze igeragezo ry'igisasu cya misile gishyashya nyuma cya mbere njya nyuma y'intambara y'ubutita. Mugume rero ku maradiyo yanyu, mujye no ku rubuga rwa internet wazitatu radio yacu voa.com mukurikire amakuru tugiye kubagezaho.
Ibanido y'amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Leta ya Zimbabwe yarungitse abapolisi mu gisagara cya Gweru kiri hagati mu gihugu no munsi kuwa kabiri, ni mu gihe abategetsi b'ico gihugu bariko bagerageza kubuza mu kiringo c'imisi itanu imyirekano igiri ya gatatu umugambwe utavuga rumwe na leta Movement for Democratic Change MDC mu mfunyapfunyo wariko ugerageza kugirisha. Umugambwe MDC wari wateguye imyirekano ikomeye mu bisagara bitandukanye kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Umugambwe wagiriza Perezida Emmerson Mnangagwa gutuma ubutunzi bw'igihugu buzama no gukandamiza abanyagihugu. Umugambwe MDC watangaje ko witwarira muri sentare uno munsi wa kabiri ingingo ya leta ikuzuririza imyirekano y'abanywanyi bawo. Umugambwe warananiwe gutsinda muri sentare ingingo zafashwe imbere yaho zo kuziririza imyirekano y'abanywanyi bawo mu bisagara bya Harare na Bulawayo. Igipolisi cyagenzuye n'amaguru n'amakamyo igisagara cya Gweru. Umuvugizi w'umugambwe MDC ku rwego rw'igihugu Daniel Molokele avuga ko leta ya Zimbabwe yiyemeje kuvyerekeye kugiramira demokrasi mu gihugu. Molokele amenyesha ko kuba leta yarungitse igitigiri kinini cy'abasirikare n'abapolisi mu mabarabara vyerekana neza ko irusha ububi intwaro y'uwahoze ari Perezida Robert Mugabe.
Abakuru b'ibihugu na guverinoma ba G7 bazateranira mu nama yabo ngarukamwaka mu mujyi wa Biarritz mu majyepfo y'Ubufaransa kuva kuwa gatandatu kugera kuwa mbere w'icyumweru gitaha. G7 ni bya bihugu birindwi bya mbere bikize kurusha ibindi ku isi: Ubwongereza, Ubutaliyani, Ubufaransa, Ubudage, Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubuyapani. Abasirikari, abajandarume n'abapolisi 13,200 bazabungabunga umutekano w'abategetsi ba G7 nk'uko Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu w'Ubufaransa Christophe Castaner yabitangarije abanyamakuru. Yasobanuye ko na Espanya izakaza umutekano ku mupaka wayo w'Ubufaransa muri icyo gihe cya G7. Umujyi wa Biarritz uri muri kilometero hafi 500 uvuye ku mupaka wa Espanya. Abakuru b'ibihugu bitanu bya Afrika batumiwe muri iyi nama ya Biarritz na Afrika y'Epfo: Burkina Faso, Misiri, Rwanda na Senegal. Abandi batatu bo mu bindi bihugu byo ku isi nabo bazaba bahari ni aba Australia, Chili n'Ubuhinde.
Mwananya kumviriza makuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Muri Burkina Faso igisirikare cyaho cyatangaje ko abasirikare 24 bishwe mu gitero cyakozwe n'abagwanyi batamenyekanye ku basirikare ba leta ku munsi wa mbere nico gitegira kinini cyane c'abasirikare kibaye mu rugamba rwo kugwanya intagondwa z'abayislam igisirikare cha leta cari chatangaje imbere yaho ko chatakaje abasirikare 10 kimenyesha ko chatanguye ibikorwa vya gisirikare vyo ku butaka no mu kirere bigenewe kwishura ku gitero cakozwe hitwa Kutugu mu ntara ya Sum iri mu buraruko bwa Burkina Faso abandi basirikare 7 barakomeretse mu gihirengero ry'abandi 5 ritazwi igihugu cha Burkina Faso cigeze kuba gitekanye mu karere ka Sahel caragiramiwe n'ubwicanyi bukogwa n'abagwanyi b'abayislam bavuye mu bihugu bihana imbibe ibice bitari bike vyo mu ruharuko bw'igihugu birangwa no kuhabura ku butegetsi bwa leta bikaba biri mu ruhagarara n'ubwicanyi muri iki gihe ibyo bikaba biriko biremera president Roch Kabore umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta Union pour le Progrès et le Changement wasavye leta gutanga imihoho uyagiriza ko yananiwe no guhagarika ibitero by'intagondwa z'abayislam vyahitanye abasivili amajana n'amajana abandi barenga 150,000 barahunga ingo zabo
Ejo bundi ku cyumweru leta zunze ubumwe za Amerika yakoze igerageza ry'igisasu cya missile cya mbere na mbere cya nyuma y'intambara y'ubutita iyo ntambara yarangiye mu ntangiriro z'imyaka y'1990 leta zunze ubumwe za Amerika rivuga yuko irigerageza ryagenze neza ku gisasu cyaguye neza aho ishaka muri kilometero 500 mu nyanja ya Pasifika mu nkengero za leta ya California mu burengerazuba bw'igihugu uyu munsi Uburusiya n'Ubushinwa babyamaganiye kure bavuga ko iki gikorwa gishobora gutangiza irindi siganwa ry'ibihugu by'ibihangange mu ntwaro zikomeye kandi ko kizagira ingaruka mbi zikomeye ku mutekano w'isi irigerageza rya misiri nshya ya Amerika ribaye ibyumweru 3 nyuma y'irangira ry'amasezerano ya Amerika n'Uburusiya yitwaga INF mu magambo ahinnye y'icyongereza yabuzaga intwaro za misile zishobora kurasa hagati ya kilometero 500 na kilometero 5,500.
Na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabishije uwari we wese mwiba hari Mediterane kudakorana n'ubwato butwara itoro bufise ibendera y'igihugu cya Iran buriko burengana muri iryo bahari inyuma y'uko burekiwe n'abategetsi b'intara ya Gibraltar bari babufashe ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bubandanya kuvuga ko ubwo bwato Adriana Daria rimwe bwatwaye ibitoro mu buryo budaciye mu mategeko bigenewe gufasha Iran na Siriya mu bikorwa by'iterabwoba no gukandamiza abanyagihugu ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika buvuga ko abari bo bose bazaba bafashije ubwato Adriana Daria rimwe bwa Iran bashobora kubonwa ko bashigikiye amashirahamwe agira iterabwoba Amerika yashize ku rutonde rwayo umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo avuga ko ingingo abategetsi ba Gibraltar bafashe kureka urugo bwato bwa Iran inyuma yuko babufashe kubera bwikekwa ko bwari bushiri ibitoro igihugu cya Syria mu birenga ku bihano by'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya bibabaje yavuze ko igurishwa ry'ibitoro biri mu rugo bwato byogirira kamaro inteko z'igihugu cya Iran avuga ko ivyo byofasha izo nteko kubandanya ibikorwa byazo by'iterabwoba tangaza ko ivyo ari byo bariko bagerageza guhagarika umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Iran Abbas Mousavi yabwiye abamenyesha makuru ku munsi wa mbere ko Iran yagabishije Amerika kutagerageza mu buryo ubwo ari bwo bwose guhagarika ubwo bwato bwayo butwara ibitoro Adriana Daria rimwe avuga ko ivyo byogira ingaruka zikomeye cyane
Pakistani yatangaje ko izajyana ikibazo cya Kashmir mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera rwa Loni Cour internationale de justice mu France ruba ilahe mu Buholandi ni ministri w'ububanyi n'amahanga wa Pakistani Shah Mahmud Qureshi wabitangarije abanyamakuru uyu munsi mu murwa mukuru Islamabad wa Pakistani Pakistani n'Ubuhinde bahora barwanira intara ya Kashmir intambara iherutse mu cyumweru gishize yahitanye abasivile 35 ikomeretsa n'abandi 100 ku ruhande rwa Pakistani. Iyi mibare mishya yatanzwe uyu munsi na Masud Khan, perezida wa Kashmir Pakistani. Nyuma y'imirwano yo mu cyumweru gishize rero, umuvugizi w'ingabo za Pakistani, General Asif Ghafur, we yari yavuze ko abasirikare babo 4 n'ab'Ubuhinde 6 bari baguye muri iyo mirwano, uyu munsi yatangaje ko abandi basivili 3 bahitanywe nirindi rasana hagati y'ingabo z'ibihugu byombi Pakistan n'Ubuhinde.
Mwanda nyakumvi za radio juu ya Amerika lisamina ni Washington DC makirundi no makinyarwa na mashobora nukudu kulikira na kuri Facebook hamwe no kuri site ya chari yowezi tatakaburungu radio ya cho voa.com. Mwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho inyuma y'imyaka 4 ari katwara ikindi kiringo cateye impari president Pierre Nkurunziza atangaza kwivyo yari yemereye abarundi nka vyose amaze kubirangura aranashima intambwe igihugu cibo kimaze kugera ko mu kwitunganiza imigambi akemeza ko mu myaka 3 iri imbere kibandanije ku murindi kiriko atamfashanya umva mahanga kizoba kigikeneye ko yavuze ko abantu bakwiye kuba maso kubera hakiri abagishaka gusubiza igihugu mu ihumbi. Ero jaguri kaneza yaciye hirya no hino ijambo yashikirije abarundi n'amakungu.
Mu ijambo rya president Nkurunziza yibukije ko yarahiye mu mabanga yo gutwara kino kiringo cateye impari harabarungitse abantu mabarabara kumugwanya abandi nabo bahawe irwanisho abo yabisa abarundi bataye umurongo bakoranye n'abanyamahanga basesa nkuyoze. Ariko nubwo yemeza ko abarundi berekanye kandi banakigendera ubutwari anasigura ko atahose bwose
abansi ba demokrasi barataye wakuba kuza naho bikora kuri bamwe mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi bataye murongo ariko nticabujije ko amatora ababene murango babona inyuma yishigwaho y'inzego zakomotse mu matora ya 2015 kugeza no munsi urugamba rwo gutsimbataza demokrasi rurabandanya iruhande yabamwe mu barundi bakigendera mu kwaha kw'abakoloni haracibonekeza imigwi y'abampemba zuzuye barazwa ishinga no kwamiza Burundi mu ihumbi nyamara rero baribesha kuko urira tera kumeshe abarundi ntitucemera kubegerwa ku bwacu mudukuru bwatsi kandi nitugikangwa n'imituragaro kuko turazi ko inkuba atari imana nitugikangwa n'amahenehene impene zaturutse mu mugambi ngendekwa ko ugutsimbataza amahoro n'umutekano warateye intambwe kuko ubugizi bwa nabi bwaragabanutse ku rugero rushimishije abarundi barishira barizanije no muritaga
naho bishira bakizana kizigenza b'abarundi hari ivyo yumva n'imushikira kubijanye n'imyitwarire y'abanyepolitike nkawe yavuniye akagohe.
Turasaba ko amahiganwa wayoba mu mahoro n'umutekano bakirinda guterana amajambo canke gucafuza abo bahiganwa maze urushijwe abungurundi hanyuma ubutsinze atsindire bose. Dusaba abanyepolitike kwirinda kubiba ugwanko bahiganisha imigambi ariko bazekana ko haburana babiri hagatsinda umwe igihe cy'imyamamazo nikiragera ago turumva hirya no hino abikinga gahumbezi bakaja kubesha abene gihugu rimwe na rimwe bakaremendaniriza abo badasangiye imigambwe. Turasavye bakurikiza amategeko na kare bavuga ngo uwanka amazimwe abandwa habona.
Inyuma y'imyaka inarahiye bamwe bibaza ko atazosomera induru zivuga president Nkurunziza arishimira intambwe ashikanye ku Burundi mbere asanga mu myaka 3 imbere yatagihindutse yatani ifashanyo buzuba bwikeneye.
Kwari twashize imbere imigambi nyamukuru itatu amahoro umutekano n'ubutungane kuri bose intwari ibereye ishingiye kuri demokarasi hamwe n'iterambere rirama kandi ridakumira. Iyo migambi yose ni igikorwa cyo guhoza ko ariko siby'imbeshere twarakoze birashimwa bitarakogwa tugiye kubyihwabira muri iyi minsi isigaye imbere y'amatora ibizoba bisigaye navyo bizokogwa nozo dukorera mu ngata kanatsinda abarundi barayamaze ngo nta ufa abimaze. Tukaba twizeye ko mu myaka itarenze itatu tuzokwiba ko ijana ku ijana maze Burundi bwacu bugasubira kwigaba no kwigaburira nkuko vyari imbere y'umuhuzo w'abakoloni.
Umukuru w'igihugu mu ijambo yashikirije abarundi n'amakungu yashimiye abatahunze uko bakira bari bahunze igihugu anasaba abakiri hanze yacu gutahuka gufatikanya n'abasangwa kucubaka. Eroje urika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika noneho tujye mu Rwanda aho umunyamategeko wunganira abanyakenya batatu baregwa icyaha cy'uburiganya no gukoresha inama ku buryo bunyuranyije n'amategeko asaba urukiko kubarekura. Maitre Kayitana Evode avuga ko bafunze mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu i Kigali ya Sumuta Kaboyi.
Maitre Vode Kaitana yaregeye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro avuga ko nta mpamvu zikomeye zatuma abo yunganira baguma mu munyururu kandi asobanura ko hatubahirijwe ibihe bigenwa n'amategeko byo kuburanisha imanza nkizi. Maitre Kaitana yasobanuye impamvu zigira kuri eshatu yashingiyeho yongera kwitabaza urukiko rwari rwaburanishije kwifatwa n'ifungwa by'agateganyo. Uyu munyamategeko avuga ko abanyakenya yunganira bafashwe bashinjwa ko bateguye amahugurwa adahari ahubwo bagamije kwambura abayitabire. Maitre Kaitana avuga ko nyuma y'ibimenyetso babonye byatanzwe na hoteli yari gukorerwamo ayo mahugurwa byagaragaje ko uyu munyakenya Charles Kinusia yishyuye hoteli Radisson Blu amadolari 4,000 akongeraho 200,000 amaze kubona ko abantu babaye benshi. Maitre Kaitana yongeyeho ko yanishyuye ikigo kimwe gicunga umutekano mu Rwanda amafaranga asaga 300,000 ngo kizacunga umutekano w'abagombaga kwitabira amahugurwa. Maitre Kaitana akasobanura ko kuba barabonye ubukode bwa sare ari ikimenyetso cy'uko ayo mahugurwa yari ahari kandi ateganyijwe. Iyi ngingo n'indi avuga ko ishingiye mu kwica amategeko niyo Maitre Kaitana aheraho asaba urukiko kurwa rikura abo yunganira.
Abafunzwe kugeza ubu bakurikiranwa mu buryo butemewe n'amategeko, bivuze ko banafunzwe mu buryo butemewe n'amategeko. Turabishingira ku ngingo ya 34 paragraphe ya 3 ya Code de procédure pénale ivuga yuko iyo umuntu yafatiwe mu cyuho agomba gukurikiranwa mu buryo bita mu gifaransa procédure accélérée. RIB igomba kugeza dossier mu bushinjacyaha mu minsi 3. RIB yo yatwaye iminsi 5. Ubushinjacyaha bugomba kuregera mu rukiko mu minsi 5 bikimara kubona dosiye bwatwaye iminsi 30 kugira ngo burege, hanyuma n'urukiko rwaregera ukaburanisha mu minsi 15 bikimara kuregerwa. Ubu ngubu urubanza ruteganyijwe mu kwezi kwa 9. Ubwo ndumva ni nyuma y'amezi 2 abantu bitwa ko bafatiwe mu cyuho. Itegeko rero rivuga ko mu minsi nka 20 n'ingahe bakagombye kuba baraburanye mu mizi. None utwakira mu gitanzo ibyo rero bivuze yuko bakurikiranwe mu buryo buteme n'amategeko. Ubushinjacyaha bwanze kuregera procedure accélérée kuko bwashaka ko bakomeza gufungwa igihe kirekire gishoboka.
Uyu munyamategeko agasobanura ko hafunze abantu 4 mu gihe dosiye yari irimo abantu 14, akasobanura ko abandi bantu 10 b'abanyarwanda bari muri dosiye bo bibereye hanze abakurikiranwe bafunzwe n'abanyakenya 3 n'umunyarwanda umwe mu gihe abandi banyarwanda 10 bibereye hanze. Maitre Kaitana yavuze ko byoroshye ko abanyarwanda batoroka kuko bajya muri bene wabo hirya no hino mu gihugu mu gihe abanyakenya bo baramutse bafunguye by'agateganyo byabarushye kugira bajya kuko inzandiko zabo z'inzira zafashwe n'urukiko. Uyu munyamategeko yanongeyeho ko ambasade ya Kenya mu Rwanda yemeye kubishingira no kuba yabashyikiriza ubutabera mu gihe bakenewe. Charles Kinusia, umunyakenya uri ku isonga mu baregwa, wavuga ko atagomba gufatwa nk'umutekamutwe kuko yafatiwe mu cyumba cy'amahugurwa ndetse afite n'imfashanyigisho yari agiye kwiyambaza mu guhugura abo yari yahamagaje. Abaregwa bafunze bafashwe mu mpera z'ukwezi kwa 6, ubwo byavugwaga ko bari baje amahugurwa yari yitabiriwe n'abantu basaga 200,000 bari biganjemo abakiri bato. Abo bari baje biteguye ko batahana amadolari 197 kuri buri wese. Gusa abaregwa bavuga ko nta n'umwe bari bijeje gutahana amadolari mu ntoki k'ubumenyi bari guhabwa ari bwo bwari bufite ku gaciro. Ubushinjacyaha busaba ko icyifuzo cy'abaregwa cyo gufungurwa by'agateganyo cyateshwa agaciro kuko icyemezo kibafunga by'agateganyo cyafatiwe mu rukiko kikaba cyaranajuririwe mu rukiko rwisumbuye narwo rukemeza ko bakomeza gufungwa by'agateganyo. Umushinjacyaha akavuga ko atumva impamvu urubanza rwagaruwe mu rukiko rwaruciye mbere, agasaba rero umucamanza ko bazagumishaho icyemezo cyafashwe mbere abaregwa bakaguma muri gereza kugeza igihe urubanza ruzatangirira mu mizi. Umukuru w'igihugu yaraherutse kuvuga kuri iki kibazo ubwo yitabiraga inama yamuhuje n'urubyiruko, avuga ko ari ikibazo niba mu Rwanda hari urubyiruko rushobora gushukwa umuntu akarubwira ko ashobora kurukiza maze rukemera. Urukiko ruzafata umwanzuro ku wa 4 w'iki cyumweru. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugume mu Rwanda kandi nanone mu butabera. Uyu munsi urukiko rw'ubucuruzi i Kigali rwaburanishije urubanza rw'umugore w'umunyarwandakazi uba muri Suède ku ngingo yo kumugurishiriza muri cyamunara imitungo mu buryo butubahirije amategeko nk'uko rero abivuga. Ni inkuru ya Eric Bagira Ubusa uri Kigali mu Rwanda.
Ikiri kugibwaho impaka z'urudaca n'uburenganzira cyangwa procuration bivuga ko bwatanzwe na Madame Josiane Nyiramubyeyi uba muri Suède nk'ikimenyetso ko yemeye ko we n'umugabo we Emmanuel Ruvuguta Nzatunga batije ingwate y'inzu bwana Jean Bosco Karasira ngo abone inguzanyo muri banki y'abaturage y'u Rwanda. Madamu nyiramubyeyi yarahakana ubwo burenganzira akavuga ko ari ikimenyetso Karasira yacuranye n'umugabo we Nzatunga wabaga mu Rwanda kuko ngo abagabo bumba ari ibibyara. Ku rwego rwa mbere urukiko rwemeje ko ubwo burenganzira cyangwa procuracy ari impimbano. Karasira abamwunganira mu mategeko n'abahagarariye banki y'abaturage y'u Rwanda bavuga ko nta bubasha urukiko rwa mbere rwari rufite bwo kwemeza ko iyo nyandiko imuhesha uburenganzira ari impimbano. Bavuga ko hari izindi nzego zagombye kuba zarabyemeje. Ni uburenganzira buvuga ko bwatanzwe na noteri wo mu murenge wa Kimihurura mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali mu gihe ingwate yanatejwe mu cyamunara iherereye mu karere ka Kicukiro. Karasira nawe yemera ko procuration yayishyizeho imikono kandi ko yazanywe n'umugabo wa nyiramubyeyi yari we Nzatunga. Aha Karasira yabwiye Ijwi rya Amerika ko kubera andi madeni nyiramubyeyi n'umugabo bari babereyemo banki bamusabye ko abakira inguzanyo nk'umuvandimwe wabo kuko bitari kubashobokera kwaka indi nguzanyo hari n'andi batari bakishyuye. Avuga ko bananiwe kwishyura iyo nguzanyo biba ngombwa ko iyo ngwate igurishwa mu cyamunara. Agasanga ari imitwe batetse ku bwumvikane nk'abantu babana bahuriye ku mitungo yabo ngo barebe ko bagaruza ibyatejwe mu cyamunara. Nyiramubyeyi yatsembeye urukiko ko ubwo burenganzira bwanditse atabwemera kuko atari mu Rwanda butangwa. Gusa yaba Karasira n'abamwunganira n'uhagarariye banki y'abaturage y'u Rwanda bavuga ko icyo gihe yari mu gihugu kandi ko ahora aza mu gihugu agasubira muri Suwede. Ni procuration bigaragara ko yanditswe ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 9 2016. Urukiko rw'ubucuruzi rwa mwatsi impapuro ze z'inzira maze rusanga umunsi procuration yandikiweho nyiramubyeyi yari mu Rwanda. Umucamanza mu kwerekana ukuri yasabye abari mu rukiko guhanahana pasiporo ya nyiramubyeyi maze basanga koko yari mu Rwanda icyo gihe. Gusa nimero za pasiporo zanditse kuri procuration zo ntizihura n'iziri muri pasiporo nyirizina. Abamwunganira bavuze ko kuba yari mu Rwanda bitavuze ko yaba yaratanze iyo procuration. Basaba ko umucamanza yashingira ku cyemezo cy'urukiko rwa mbere cyemeje ko nta ruhare yagize mu itangwa ry'iyo procuration. Umucamanza ariko yabashwishurije maze avuga ko nta tegeko rimuhatira gukurikiza icyemezo cy'umucamanza wa mbere, ari nayo mpamvu urubanza rwaje mu bujurire. Byabaye ngombwa ko umucamanza bazanyira mubyeyi niba igihe iyo procuration yo gutiza bugwati inzu yabo itangwa yaba hari ibibazo yarafitanye n'umugabo we Nzatunga. Uyu mugore yabwiye urukiko ko yarafitanye na Nzatunga ibibazo byo gushaka gutana mu mategeko kandi ko na n'ubu burumwa bukwe. Umucamanza yamusabye kubigaragariza ibimenyetso. Asubiranye ijambo Karasira yifashishije telefone ye ngendanwa yagaragaje ko nyiramubyeyi yabeshya. Yavuze ko ku itariki ya 29 z'ukwa karindwi uyu mwaka nyiramubyeyi yatanze ubutumire avuga ko agiye kwizihiza isabukuru y'imyaka 20 amaranye n'umugabo we Nzatunga. Yashatse kugaragaza mu majwi n'amashusho ko nyiramubyeyi n'umugabo we bishimiye ibyo birori maze mu cyumba cy'urukiko uhereye ku mucamanza hazamuka ibitwenge kuko n'urubanza rwakunze kurangwamo amatiku no gushaka kwinjirana mu buzima bwite bwa buri umwe ku mpande zombi. Umucamanza mu bihe bitandukanye yibutsaga ababuranyi bombi ko ikigendere watari ukuzamura amatiku mu rukiko ahubwo ko ari ukuburanisha ibimenyetso hakazamenyekana ukuri ku kiburanwa. Nyiramubyeyi yemeye koko ko uwo munsi wabayeho we n'umugabo we bishimira ko bamaze imyaka 20 babana, gusa ngo byabaye nyuma y'uko imiryango ibicaje ikabahanura ikababuza gutandukana. Bamwe mu banyamategeko bari muri urubanza bavuze ko basanga uru rubanza rugiye kuzasiga amakimbirane akomeye muri iyi miryango, bakabagira inama yo kwicara bagakemura ibibazo mu nzira z'ibiganiraho kwirwa basiragira mu nkiko. Mu guhosha izimaka z'umunsi yisunze ingingo z'amategeko, umucamanza yibukije nyiramubyeyi n'abamwunganira ko bashobora kuregera iyo procuration bavuga ko yahimbwe cyangwa se bagahitamo urubanza rukazaburanishwa procuration ikazafatwa icyemezo mu guca urubanza. Amakuru Ijwi rya Amerika yahawe na nyiramubyeyi yaremeza ko umugabo we mu bihe bitandukanye yakunze kuba mu Rwanda akora ubucuruzi kuko ngo mu Burayi hari haramunaniye. Uyu uvugwaho kwibeta umugore we agafatanya na mubyara we Karasira bagacura uburenganzira butanga ingwate y'inzu asangiye n'umugore we ubu ngo ari i Burayi ni nawe uri kwita ku bana batandatu yabyaranye na nyiramubyeyi. Umugore we akomeje kuburana imitungo yarangije kugurishwa mu cyamunara. Karasira abamwunganira n'abahagarariye banki y'abaturage y'u Rwanda bagakomeza gushimangira ko ari icyo bita imitwe umugabo n'umugore bacuze ku bwumvikane ngo barebe ko bagaruza inzu yabo yatejwe mu cyamunara. Umucamanza yategetse ko imikono igaragara kuri procuration ivuga ko ari ya nyiramubyeyi niyo yasinye mbere niyo yasinye nyuma yaho bayijyana muri laboratwari abahanga bakayipima bakazagaragaza ukuri ku bivuga urubanza rukazabona gukomeza. Iburanishiriza akomeza ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 9. Eh, bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Mu Burundi umugwi Seni, umugwi w'igihugu jejwe gutegura amatora, uhamagarira abarongoye imigambwe gutanga umwidondoro w'abantu batatu umugambwe umwe wese wifuza ko botoramwo abagize imigwi y'intara izo bijejwe amatora yo mu mwaka 2020 kukamo nako umukuru w'umugwi Seni mu nama muhuje kuri uno wa kabiri n'abarongoye imigambwe na baburamatari b'intara. Ni inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ibifashijwe n'abanywanyi baryo mu Burundi, mushikizwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
abahamagarirwa gutanga amadosiye mu Mugwiseni kugira bazoje mu migwi y'intari jejwe amatora basabwa kuba bakwije ibintu bitanu bizofatirwa ko muri ivyo harimo kuba ofisi uburambe mu bijanye no gukurikiranira hafa amatora ivyo bamwe mu banyamigambwe bavuga ko koba ari gukumira abashaka muri politiki umushinga mateka nowe Mbonigawa yari yaserukiye umugambwe SNL muri iyo nama ari muri abo afisi cha saba indongozi z'umugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu
rero umugambwe ashaka kugika abantu ubu burambe buriko burasabwa ugasanga nti bagufisi kikaba ikintu gituma badashobora gufatirwako je nari konsaba yuko hogumizwa ibi bitatu bya mbere kuvuga hakajaho hagasabwa iyi CV ni kopi ya diplome hamwe ni fotokopi ya carte nationale d'identité bitatu kandi je kubanje banabikwiye ibindi bibiri bikavyihoza
indongozi z'umugwiseni ziratahura imyitwarariko y'abamwe mu banyapolitike mu bijanye n'ishyirwaho ry'iyo migwi ijejwe amatora mu ntara icegera c'umukuru w'umugwiseni Mufasoni Annonciata Niyonkuru avuga ko abafise uburambe mu byo gutunganya amatora batokwigizwa inyuma
Maitre Noe nawe yavuze ibijanye n'uburambe nuko muri seni iyo hageze amatora hari gihe biba ngombwa ko abari basanzwe ababikora berekana nk'abandi nk'akarore sivyo ntitwashizemo yuko utazo bafise ico citwa uburambe yoba yarakoze mu by'amatora na twabishizemo secretaire yo kumwera imina kubera mwebwe ndazi neza Maitre Noe mu mugambwe iwanyu canke ahandi n'abandi murafise abigeze kubikora mugaba ari mu yandi mabanga canke akaba ahandi muratunganya urutonde nkuko mubyiyumvira murakira gushyiraho abantu mubona ko ari abantu botunganya ibikorwa neza
abarongoye imigambwe kandi barafise amakenga ku kuntu abazotanga amadosiye bazotogwa bafatiye kuri kahise bagashikiriza ko hari imigambwe usanga yiharije abagize imigwi ijejwe amatora mu ntara no mu makomine ni Ntahazwe Godeliev yari yaserukiye umugambwe CNDD-FDD muri iyo nama agasaba umugwiseni kuzoshyiraho imigwi ihurikiyemwo imigambwe myinshi
urumva yuko hagenda haraba imyidogo henshi bati abanaba nibo gusanga bari mu masepi cyangwa mu masesi ariko hariho icyo novuga le critère simple umuntu yokorera ko kugira ngo ibi byose bibane bibi mwaduhaye igitigiri cyabagize sepi muti ni igitigiri cy'amakomine ukongera ko nka babiri rero muri iki gihe kubashiraho muraba ari uko abantu bose bakorera muri iyo ntara baserukiwe imigambi yose ikorera muri iyo ntara iserukiwe ndatanga nk'akarorero dufate nk'intara ibirimwo nk'ikomine indwi ni ukuvuga yuko haba hakenewemo abantu icenda bagize sepi nimubanze murabe rero yuko imigambi ikorera muri iyo ntara iserukiwe muvuge muti turafashe kriteri ntihagire umugambi uronka babiri hari n'undi mugambi utararonka usanzwe ukorera muri iyo ntara ivyo biratuma aba transparence kuko twese twifuze ko amatora agenda neza
umugwiseni wakira neza ibisabwa n'abanyamigambwe kugira amatora mwaka 2020 azogende neza Petero Karaveri kazise arongoye umugwiseni arahumuriza abafise amakenga
batanze ibyumviro byinshi kandi byiza hari aho batanze amakenga kandi hari aho nabatanze n'inyishu muri bangira ngo hari wavuze ati ni kuvuga nko mu ntara ntabwo umugambwe woronka nk'abantu babiri iyindi migambwe itararonka murumva nk'ico ni interano ikomeye cyane tuzoja dukorera ko ni kuvuga yuko umutima twabonye nuko bose bagomba kubaronka ikibanza mugabo nkuko mubizi ibibanza muri sepi nibikeye bibaye bikeye rero bazoronka bike cyangwa kumbure abadashoboye kuronka baronke muri sesi hamwe mu makomine mugabo gikuru nuko hariho umutima wo gusabikanya kandi benshi cyangwa bose babyumva gutyo ibyo rero nibyo twajaga kubona kandi twari twizeye ko badushikira kugira ngo natwebwe dukore tugononokewe tuzi yuko dukora nkuko abandi bene gihugu abanyamigambwe cyangwa abari mu ntwaro twiyumvira cyo kimwe
abifuza kuja mu mugwi sepi ijejwe amatora mu ntara basabwa gushikana amadosiye yabo mu mugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu hagati y'amagenekezo ya 2026 mu kwezi kw'icenda kuza urutonde rw'abazo bagize iyo migwi ijejwe amatora mu ntara rukazoshigwa ahabona kugenekerezo rya mbere ukwezi kwa 10 uno mwaka w'2019.
Iyi rero yari inkuru ya Radio Ijwi rya Amerika ibifashijwemo n'abanywanyi bayo mu Burundi shikirizwe na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda. Amakuru twari tubafite n'ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika n'ibigarukiye dushimira engineer Kale yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na Facil Gabriel wadufashije kwegeranya ibiganiro bihagarariye Frederic Nkundikije kuri mikoro ari kumwe na Jean Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Murakoze cyane, murakarama.